Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwi muratumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane ni nahaje ngiye kwashikiriza amakuru agezeho kuri uno mugoroba. Mu gisagara ca Goma no mu tundi duce two mu ntara ya Kivu ya ruguru, kuva mu gatondo kuno munsi kwa mbere habaye imyerekano yo gusaba ko ingabo za MONUSCO zitaha zigakinjura.
Trop c'est trop. MONUSCO déclare lui-même sur RFI qu'il est incapable de combattre M23. Juste une poignée de bandits de rebelles et une armée des Nations Unies déclarée être incapable. Alors, c'est motif, vous partez, vous rentrez chez vous.
Uyu ni umwe mu banyagihugu biyamiriza inteko za MONUSCO agira ati ibintu byarenze urugero. Inteko za MONUSCO zikwiye gutangaza niba zananiwe igikorwa zijeje cyo kurwanya M23. Abagwanyi bari kurushi, harageze ko izo nteko zikinjura. Ni mutahe. Muri Kenya abantu 34 baguye mu isanganya y'imodoka yo mu bwoko bwa bus. Ubutegetsi bwa gisirikare muri Myanmar bwanyonze abantu 4 baharanira demokarasi. Umushikiranganje ajeje imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu ariko agendera ibihugu bitandukanye vya Afrika birimo Uganda. Idoni Doyano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase mugume hafi ya maradio yanyu kugira ngo ntihagende mwibacika. Reka tuyahere he kujya muri Kenya. Imodoka yo mu bwoko bwa bus yarenze barabara igwa mu mugezi hanyuma ihitana abagera kuri 34 mu bari bayirimwo. Thomas Kamirindi atubwira ibindi kuri ino nkuru.
Ibinyamakuru by'i Nairobi byatangaje uyu munsi ko impanuka yabaye ejo nijoro. Bisi yavaga Imeru yerekeza i Mombasa yarenze iteme ihuka metero 40 zose igwa mu mugezi witwa Niti hagati rwagati mu gihugu. Komiseri wa polisi y'intara ya Taraka Niti Norbert Komora wari aho impanuka yarayibereye yatangarije ibinyamakuru ko mu bantu 34 bapfuye 14 ari abagore, abagabo 18 n'abana babiri b'abakobwa. Yongeyeho ko batabaye n'abandi bantu b'inkomere 11 ubu barimo bavurirwa mu bitaro. Komiseri Komora yasobanuye ko bakeka ko impanuka ishobora kuba yaratewe n'ikibazo cya feri n'umuvuduko munini. Abapfa bazira impanuka z'imodoka bariyongera muri Kenya muri iyi myaka. Leta ivuga ko mu mwaka ushize bari 4579, umubare wiyongereho 15% ugereranije n'umwaka w'2020.
Thomas Kamirindi turacari kumwe. Mushikiranganje ajeje imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu hari mu rugendo mu bihugu bitandukanye vya Afrika birimo Uganda.
Sergey Lavrov yabanje gusura Misiri ejo ku cyumweru mu ijambo yavugiye imbere y'inama y'ibihugu by'Abarabu League Arab. Yatangaje ko Uburusiya bushaka gukuraho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky na guverinoma ye. Yagize ati dufite umugambi wo gufasha abaturage ba Ukraine kwibohoza ubwabo ingoma y'igihugu cyabo tudashobora kwemera na gato. N'ubwa mbere Uburusiya bubyeruye ku mugaragaro kuva bwagaba intambara kuri Ukraine mu kwezi kwa kabiri gushize. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya yavuye i Cairo yerekeza muri Congo Brazzaville aho yaganiriye na Perezida Denis Sassou Nguesso mu muhezo. Arahava ajye muri Uganda no muri Ethiopia. Mu nyandiko yatangaje mu binyamakuru bitandukanye byo muri ibi bihugu ari masura, Lavrov ashima Afrika ko yanze gushyigikira uburengerazuba bw'isi burimo bushaka kwitegeka uko bwishakiye nk'uko yabyivugiye mu magambo ye. Hagati aho Perezida w'u Fransa Emmanuel Macron nawe ari mu ruzinduko muri Afrika, yarutangiriye muri Kameruni azarukomereza muri Benin na Guinea-Bissau.
Thomas Kamilindi nanabice ku masonga muri Myanmar ubutegetsi bwa gisirikare bwanyonze abantu bane b'impirimbanyi za demokarasi.
Muri aba bantu bane bishwe harimo uwitwa Pio Zehar Tau w'imyaka 41 y'amavuko wahoze ari depute w'ishyaka National League for Democracy ryo ari umukuru w'igihugu Aung San Suu Kyi nawe uri muri gereza. Umugore wa Zehar Tau yatangarije ibigo ntaramakuru bitandukanye ko leta yanze kubashyikiriza imirambo yabo. Abishwe bose uko ari bane baburanishijwe mu ibanga rikomeye cyane mu kwezi kwa mbere n'ukwa kane muri uyu mwaka. Inkiko zabahamije ibyaha by'iterabwoba zivuga ko ryari rigamije kwivugana bamwe mu bategetsi ba gisirikari bakoze kudeta mu kwezi kwa kabiri mu mwaka ushize. Abatavuga rumwe na leta ya Myanmar bakorera mu mahanga bemeza ko ibi byaha ari bihimbano kandi ko kunyonga abaharanira demokarasi ari uburyo bwo gutera ubwoba abaturage kugira ngo badatinyuka guhangara ingoma ya gisirikare. Amahanga arimo umuryango w'abibumbye, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Ubuyapani bamaganiye kure igikorwa cya leta ya Myanmar cyo kunyonga abantu ibaziza gusa uburenganzira bwabo bw'ibanze bwo kwisanzura. N'ubwa mbere abantu banyonzwe muri Myanmar muri imyaka hafi 50 ishize. Uretse izi mpirimbanyi enye, abandi bantu barenga ijana nabo bakatiwe urwo gupfa nyuma ya kudeta baracyategereje ikizakurikiraho. Naho abaguye mu mvururu zakurikiye kudeta bararenga 200,000 nk'uko abatavuga rumwe na leta babivuga.
Thomas Kamilindi tugushimire kuri ayo makuru waduteguruka uheje kudushikiriza ayo nayandi muyabagezeho hirya nino ku isi. Abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora kongera kuyumva kandi kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu ko turi no kuri Facebook, Instagram, YouTube na Twitter dukoresha adresi ya VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga bigari. Tuahere mu Burundi kuva kuwa kane w'inondwi dutanguye uno munsi leta y'ico gihugu yemeza ko izotanguza isekeza mu gihugu cose ryo gucandagara ibitungwa cane cane inka n'intama kugira ngo ibikingire ingwara y'inyonko yo mu kiyaya ca Rift. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Wirika neza i Nairobi muri Kenya.
Kumugwa mukuru butunzi Bujumbura niho habereye umubonano hagati y'abashikiranganje babiri ujejwe amagara y'abantu hamwe na mugenzi we ajejwe uburimyi n'ubworozi. Bari kumwe n'umurwi w'igihugu ujejwe kurwanya inyonko yo mu kiyaya cya Rift yadutse mu Burundi kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Batangaje ko bagiye kujaho byihuse komite mu makomine n'intara zizoraba zikongera zikagenzura ibijanye no kubaga. Amacuniro atazoba yemewe n'izo komite ntazemererwa gukora. Umurwi w'igihugu ujejwe kurwanya iyo ngwara urongowe n'umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu wonyene uzobazwaye ivyerekeye ukubaga mu gihugu cose. Uwo murwi wemeza ko kuva ku misi ya kane n'iya gatanu umuntu uheze hatanguye igikorwa co gucanca inka mu ntaza Ngozi na Karuzi mu buraruko na hagati na hagati yashira ubuseruko hamaze kuronka urucanco inka zirenga igihumbi.
Incanco zibanze zagiragejwe mu ntara ya Karuzi na Ngozi ku nka amajana ane na 81 n'imwe Ngozi hamwe no kunka amajana 650 ikaruzi byagenze neza kandi gushika no munsi atangorane zibonekeza kuri izo nka zacancwe.
Deogide Rurema umushikiranganje yajejwe uburimyi n'ubworozi yabwiye amenyesha makuru Bujumbura ko kuva ku munsi wa kane w'indwi hazotangura gucancwa inka mu gihugu cose.
Ubu turiko turavugana hari incanco zigiye kushika biteze yuko ku munsi wa kane bazashitse anaro tukaca rutumirira abahinga bo mu gisata cy'ubworozi n'abahinga bajejwe bari mu gisata kijejwe amagara y'abantu ko boce bashiraho integuro nyezina no gutegura ibikoresho kugira ngo izo canco zishitse se tubandanya mu gihugu cyose tukingira ibyo bitungwa.
Mushangangira Urema ajeje uburimyi n'ubworozi mu Burundi yemeza ko ubwoko bw'urucanco rwatoranijwe atangaruka n'imwe mbi rufise ku nka haba no kuzifite amezi.
Urucanco twafashe n'urucanco rucancwa ibitungwa byose haba ibifite amezi, imfizi cangwe inyana. Bivuga rero yuko igitungwa gicanzwe cerekana ko kitagwaye haizi minsi ndwi
nubwo izo ncanco leta yamaze gutangura kuzitera ikongera igasezeranya ko hagiye gukorwa isekeza mu gihugu cose imenyesha ko ikeneye uburyo butari buke nayo mpamvu yashizeho inimero ya konti yabafasha igihugu bazocisha ku buryo
tugiye gushiraho inimero ya konti yo kwegeranirizamo amahera azokora muri iki gikorwa tukabaraho tugiye kuzoca twimenyesha abo dufashanya mu iterambere kugira ngo tugire urunani tugende twese turi hamwe gutyo byorohe gukinga iki kiza no kuramira abenegihugu mu bijanye no gusubira gufungura inyama ukuri kwamye
mu ndubuheze oni yahaye leta y'u Burundi amafaranga agera ku miliyoni y'amadolari y'abanyamerika azofasha mu bijanye no kurindira ndagataji y'indwara yo mu kiyaca arift ukarihiza ubwenge abaganga bitungwa no kuraba ko bitungwa byanduye byovurwa nk'uko Antoine Lomonier yajejwe ukomeyesha makuru mu ishami y'igisata cyaho ni ukijeje gutabarana mu Burundi oca yabwijwe ya Amerika mu butumwa bwanditse kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka hadutse inyonko y'ibitungwa mu Burundi yatanguriye mu ntara z'uburaruko bushibutse ruko imbere yo kurandagata mu gihugu cyose kuva ico gihe leta yahagaritse kubaga aba ku macuniro n'abantu bugite cyabo hamwe no gucuruza inyama cyane cyane izinka Mushinganje w'intware hagati mu gihugu Mondweheze yari yasavye abagenzi be beregwa n'icyo kibazo gukora ibishoboka byose kugira haboneke umuti vuba bwango. Gervain Diakobu cyavuze ko ubu ingaruka ari nyinshi ku miryango asigura ko ibiciro by'inyama z'inkoko amafi indagara byo mu kiyaga Tanganyika biguma byiyongera rwose yongera ko kamwe iki kibazo kitotorerwa umuti ingurube zo zishobora guhera mu gihugu yiweje umuvuduko zibarwa ko kugeza ubu ingwara y'inyonko yo mu kiyacari imaze guhitana inka zirenga 800 kuzirenga 900 zanduye mu gihe impene n'intama zanduye zababa 650 hakaba hapfuye zirenga 200 nk'uko ibiharuro by'ubushinganje bujejwe buri nyumbworozi bizerekana iyo ngwara ibangamiye rwose inta 13 ku 18 zigize Burundi eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Rojo Urikaneza urakenuye umugujeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu mu namashinga mateka ya Amerika usaba ubushikiranganje barizwa mu ivi imigenderanire ya Amerika n'amakungu gusubiramo politike yabwo ku Rwanda ndetse no gusubiramo ivyimfashanyo Amerika iha ico gihugu mugenzi wacu Temistocle Mutijima yaducishirije ijisho bimwe mu biri mwikete Senateur Robert Menendez atwara iyo commission yandikiye ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu
Senateri Robert Menendez muri ibaruwa yasabye ko kubera ibirego Rwanda rushinjwa byo kongera gufasha umutwe wa M23 no kohereza ingabo zarwo muri Congo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagarika kongera kwakira abategetsi mu nzego za gisirikare n'iza gisivili b'u Rwanda muri gahunda y'amahugurwa mpuzamahanga mu by'uburezi n'ibya gisirikare cyo kimwe n'izindi gahunda z'ubufasha bwa gisirikare ku Rwanda Uyu musenateri yaburiye ko mu gihe politiki y'inkunga ku Rwanda itaravugururwa ngo Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ibimenyeshe komisiyo akuriye ateganya kwigana ubushishozi no gutamba militangwa ry'inkunga ya gisirikare igenerwa u Rwanda binyuze mu nteko nshinga amategeko ya Amerika ahereye kuri miliyoni z'amadolari zitangwa ku basirikare bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro Bwana Menendez aragaragaza impungenge ku inkunga ya Amerika ku gisirikare cy'u Rwanda mu gihe rufite ingabo muri Congo rukanashyigikira inyeshyamba zishinjwa kwica abasivili n'abasirikare ba Loni yabonwa nk'aho Amerika ishyigikiye ibikorwa nk'ibyo ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyakomeza gushyigikira Leta y'u Rwanda mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu bice bimwe bya Afurika ngo irebe hirya mu gihe rufashe inyeshyamba rukanateza imvururu mu bindi bice by'uyu mugabane Uyu mukuru wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga muri Sena ya Amerika aravuga ko mu mwaka w'2021 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye u Rwanda inkunga isaga miliyoni 147 z'amadolari ndetse mu ngengo y'imari ya 2023 icyo gihugu giteganya izindi miliyoni 145 bikigira umuterankunga mukuru wa Leta y'u Rwanda Muri ibaruwa kandi Senateri Menendez agendeye ku kibazo cya Rusesabagina arasaba ko bitewe n'imyitwarire y'ubutegetsi bw'u Rwanda yo kwibasira abaturage ba Amerika ku nama zigirwa bakorera ingendo mu bindi bihugu kubw'umutekano wabo u Rwanda rwavanwa ku rwego rwa mbere ruriho ubu rugashyirwa ku rwego rwa gatatu rw'ibihugu aho umutekano w'abanyamerika utizewe aho hakongerwamo inyuguti D isobanuye ko mu Rwanda hari ibyago byo kuba bafungwa binyuranyije n'amategeko Uyu musenateri arashima iteka ryo ku itariki ya 19 y'uku kwezi ritegeka kongera umuhate mu bikorwa byo gucyura abaturage ba Amerika bafashwe bugwate n'abafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko agashima igikorwa cya Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika cyo mu kwa gatanu k'uyu mwaka cyemeza ko Rusesabagina afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko bityo agasaba ministeri y'ububanyi n'amahanga gusobanura niba Paul Rusesa bagina nk'umuturage wemewe wa Amerika ubufungiye mu Rwanda nawe ari mu barebwa n'iri teka. Senateri Menendez muri iyi baruwa aranagaragaza impungenge atewe n'uko leta y'u Rwanda ikomeza kwica nkana amahame ya demokarasi n'ay'uburenganzira bwa muntu. Ku ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu, Bwana Menendez aratanga ingero z'amaraporo anyuranye y'imiryango mpuzamahanga irimo na Human Rights Watch agaragaza ko uburenganzira bwa muntu mu Rwanda butifashe neza na gato. Ayarimo raporo iheruka Human Rights Watch ishinja leta y'u Rwanda gufunga, kurigisa cyangwa kwica abagerageje kuzamura ijwi riyinenga no gufunga abanyamakuru bigenga, aho kuva mu 2019 kugeza ubu abagera kuri 32 bafunzwe. Senateri Menendez akavuga ko uretse n'imbere mu gihugu, leta y'u Rwanda ishinjwa mu buryo bwizewe kwibasira abatavuga rumwe nayo baba mu bihugu by'amahanga, nkaho abanenga Perezida Kagame ku mugaragaro bagiye bicirwa mu bihugu nka Afurika y'Epfo, Mozambique, Kenya na Uganda. Ndetse muri uku kwezi kwa karindwi, umunyarwanda utavuga rumwe n'ubutegetsi yishwe arasiwe muri Mozambique n'abantu batazwi. Akavuga ko igihugu cya Afurika y'Epfo cyo kimwe n'inzego zishinzwe yubahirizwa ry'amategeko mu bihugu by'Ubwongereza n'Ububiligi zagiye zitanga imiburo ko Perezida Kagame arimo kwibasira abatavuga rumwe nawe baba muri ibyo bihugu. Senateri Menendez avuga ko ibihugu bya Suède na Afurika y'Epfo byageze naho byirukana abadiplomate b'u Rwanda kubera ibikorwa by'ubutasi ku batavuga rumwe n'ubutegetsi baba mu buhungiro. Muri iyi baruwa, Senateri Robert Menendez aravugamo ko raporo nshya zishinja ubutegetsi bw'u Rwanda ibikorwa nk'ibyo byo guhiga bukware no gutoteza abatavuga rumwe nabwo babuhunze zikomeza kwiyongera. Agatanga urugero rwa raporo y'ikigo cy'ubushakashatsi cyo muri Canada, Citizen Lab, yo mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka yashyize u Rwanda ku rutonde rw'ibihugu ku isi bikora ikandamiza nyambukiranya mipaka. Hakaza kandi raporo y'umuryango Freedom House yo mu kwezi kwa gatandatu ishyira u Rwanda ku rutonde rumwe n'Uburusiya, Ubushinwa, Iran, Misiri na Arabia Saudite nk'ibihugu bya mbere bifite abakozi benshi babyo bashinzwe guhiga bukware no kubuza amahwema batavuga rumwe nabyo hirya no hino ku isi kugeza no muri Amerika. Senateri Robert Menendez avuga ko yatunguwe no kubona mu kwa gatanu k'uyu mwaka igihe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Washington yemezaga umwanzuro w'uko Rusesabagina yafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ambasade ya Amerika i Kigali yarashyize ku rubuga rwayo rwa Twitter ifoto y'umugaba w'ingabo za Amerika ku mugabane wa Afurika n'umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa bya ambasade i Kigali bari kumwe na Perezida Kagame ndetse n'abategetsi bakuru mu gisirikare cy'u Rwanda. Senateri Menendez ati uku kwivuguruza guteje ikibazo kandi gukomeje kuranga politiki ku Rwanda igenda inyuranya n'inyungu ndetse n'indangagaciro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Robert Menendez avuga ko mu mezi make ashize Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yafatiye ibihano izindi leta zishinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu no kwibasira abatavuga rumwe nazo mu bihugu by'amahanga. Nyamara u Rwanda rwo, igihugu rukumbi cy'amahanga ku isi gifunze binyuranyije n'amategeko umuturage wa Amerika, kiracyakomeje gufatwa nk'umufatanyabikorwa n'umunywanyi wayo. Ati ndasaba ibisobanuro ku cyo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga irimo gukora mu guhagarika ibikorwa bya Leta y'u Rwanda byo kwibasira abatavuga rumwe nayo ndetse n'abantu ku giti cyabo batuye muri Amerika n'ahandi.
Temistocle Mutijima, urakoze kutubwira ibiri muri iryo kete. Mu gisagara cya Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuri uno wa mbere hazindukiye imyerekano abari bayirimwo ubugaya amabarabara basaba ko ingabo zishiramwe mpuzamakungu z'umutwe wa MONUSCO zova muri ico gihugu. Basiguye ko ataco zamaze ngo zicungere umutekano w'ababa muri ako karere. Amakuru ya nyuma twa twaronse mu kanya kahera kayavuga ko hariho abinjiye mu kigo kibikwamwo ibikoresho vya MONUSCO barasahura ibikoresho vya MONUSCO. Ariko mwenye umenyesha makuru wacu igoma yatubwiye ko vyose vyagiye mu ngira takiriko badi yerekana. Itangazo ridushikiriye ubunyene naho rivuye muri MONUSCO yiyamiriza abakoze iyo myerekano bavuga ko ivyo bakoze bidakoreka. Iryo tangazo rya MONUSCO ritera ivyatsi abasahuye ivyitandukanye mugabo ntiryatomoye ivyasahuwe uko bingana. MONUSCO yibukije ko iri muri Congo ibifitiye uburenganzira kandi gukingira abanyagihugu, ikabasaba ko uwo kwerekana wese yo kwerekana yubahiriza agateka kabandi. Ino nkuru turaza kuyigaruka ko mubyo urambuye mu makuru yacu yo mu gitondo. Tumira mate gato hama tubandanye n'amakuru tubasigaraniye. urwaruka rw'abanyarwanda baba mu mahanga diaspora mu Gifaransa ruvuga ko ubusabane no kumva akababaro kundi ari fundo ry'amahoro. Kwa gatandatu indi twaraye dusozereye bamwe mu banyarwanda bahuriye Buruseli mu Bubiligi, abandi ku buhinga bwa none bungurana inama kuco bise iragi ry'urukundo, basigiwe n'umuririmvyi umuhisi Kizito Mihigo. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yaganiriye na babiri mu bitabiriye imihango yo guhimbaza isabukuru y'amavuko y'umuhisi Mihigo, barimwo Mireille Kagabo na Fidel Kabera.
Pere kuri wowe Mireille Kagabo, niki cyagaragaje ko muri abahamya b'urukundo mu muhango wabereye Buruseli?
Murakoze Venuste kuri icyo kibazo. Kuba abahamya b'urukundo ni ibintu turi kwiga tugishaka kugera ikirenge mu cya Kizito Mihigo, tukaba twarahuye abenshi bavuye mu mijyi itandukanye, ndetse bamwe muri twe twari tuvuye ku mugabane utari uw'u Burayi. Abenshi tukaba twari twarahujwe mu by'ukuri no kubura iyo nshuti yacu Kizito Mihigo. Uwo munsi waranzwe gusa n'indirimbo ze, ndetse no kuvuga ku butumwa yari yarasigiye abandi bavandimwe twari turi kumwe bo muri KMP Belgique. Tukaba twari ndetse tunari kumwe na bamwe mu bo yagiye asigira ubundi butumwa nk'abantu bo muri Jambo, ndetse na René Claudel Mugenzi, bose bagiye batuganirira kuri iyo nshuti, bikaba byari ibintu byiza cyane kuko uwo munsi wari umeze nk'uwo twari twarifuje kuba twabamo turi kumva indirimbo za Kizito Mihigo gusa bazidushyiriye ku mpapuro, turi kumva amagambo ndetse tuyaririmba. Byasaga nk'igitangaza, byaradushimishije cyane.
Fidel Kabera, kuba umuhamya w'urukundo nkawe urebye inzira wanyuze mu kiri mutoya na n'ubu ntago urakurwa cyari muto, ubona urubyiruko rw'abanyarwanda rwumva rute umurage mwitirira Kizito wo kuba abahamya b'urukundo mu Rwanda rw'ejo?
Urubyiruko rw'abanyarwanda ruratanga icyizere kuko urebye nkabo twari turi kumwe ejo, uwabashije kuvuga wese afite ikintu, uburyo bwe ku buryo bwe ku giti cye avuga yamenyemo Kizito. Abenshi mu rubyiruko abakiri bato cyane ntabwo bamumenyeye mu bihangano bye, ariko hari n'ababanye nawe, hari abo bafatanyije, hari n'abatubwiraga rwose ati indirimbo yayihimbye ari mu bihe binibi. Buri wese afite uburyo yatangagamo ubutumwa bwe, ukumva ubutumwa bwa Kizito bwamukoze ku mutima, ariko buri wese yageraho yavuze ati ubwo twagiriwe urwango tuzaba abahamya b'urukundo, ukumva rwose buri wese abivuze n'akantu kagiye gacengera mu mutima. Noneho twari twanahereye no mu misa, mu masengesho, tuvuga tuti rwose n'Imana kuko yarayikoreye, yari umuyoboke yahimbye indirimbo zayo, yatanze ubuhamya bwinshi, nayitwumve kandi yumve n'ubwo butumwa bwe, ikomeje gufasha urubyiruko cyane cyane kubera yuko nirwo ejo hazaza. Ariko habaye n'umwanya wo gusengera n'abayobozi no gusengera n'ababyeyi n'abakuze, kugira ngo bose bajye muri uwo murongo, buri wese mu buryo bwe yabashishijwe, tubashe kwinjira muri ubwo butumwa bwa Kizito. Ku giti cyanjye rero nkaba navuga ngo icyizere kirahari, ndebye uko urubyiruko rubyitwaramo, kandi nawe uhari ndizera ko Imana yarangije kumwakira, kubera yuko mu bemera twemera ko umuntu yavuye mu buzima bw'iyisi agira ubundi buzima ajyamo. Nizera ko nawe mu masengesho yacu atuvuganira akavuga ati rwose buriya butumwa buzakomeze bugere hose. Niyo mpamvu rwose nk'uko Mireille yabivuze n'abantu twari kumwe bo muri KMP Belgique bemeye gukomeza gutwara ubwo butumwa bwe, n'abandi bavuze bati tuzabibashyigikiramo rwose, ukumva icyizere kirahari.
Mireille Kagabo, nkurangirizeho, abenshi mu bagize umubare w'abanyarwanda benshi n'urubyiruko bangana nawe, ubona ari uruhe ruhare muzagira mu kubaka u Rwanda rutazongera kugira amateka nk'arwanyuzemo?
Urubyiruko nshimishwa cyane no kubona yuko abo turungana, n'ubwo rimwe na rimwe icyasha kijya kijya ku bantu bose, ahubwo nkabona ko urungano rwacu rwagiye rusa nk'urwigishwa ibintu bidahari. Bikaba binshimisha cyane kubona umuntu twanganyaga imyaka yaravuze ku bwiyunge, nge nibaza ko ari bwa bwiyunge nyabwo, bwa bwiyunge twaganiriyeho cyane kuri uwo munsi, tuvuga ko ubwiyunge ari ukwiyunga n'umuntu umuntu ubwe ku giti cye bikaba binshimisha cyane kuba nari kumwe n'abantu batandukanye twumva ibintu kimwe twumva yuko mu gihe tugezemo ari igihe cyo kugira ngo twese dusigasire ubumwe nyakuri bw'abanyarwanda tureba kuri abo bantu baba barahise twumva yuko kugira ngo twebwe tugire amahoro icyo kintu cyo kubabarira atari wagize ababyeyi cyangwa abavandimwe gusa bazize genocide ahubwo n'ibindi bitiswe ze genocide bose twese tukabirebera hamwe tukabona yuko mu mitima yacu kugira ngo dukire tugomba kubabarira noneho na justice ikazaza ariko twabanje gukira ibikomere murakoze
Mireye Kagabo ndagushimiye cyane kuba aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika kimwe nawe Fidele Kabera mukomere
Murakomere Venice murakoze namwe kuri ubutumire
Murakoze
Murisanga Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero mu kanya turahava duhana agahindukira ariko imbere kugahanange ndabikije ko mu gisagara ca Goma mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo no musi ku wa mbere hazindukiye imyerekano abayirimwo bugaya amabarabara basaba ko ingabo zishamwe impuzamakungu zo mutwe wa MONUSCO zova muri ico gihugu basigwe ko ataco zamaze ngo zicungere umutekano w'ababa muri ako karere umenyesha makuru wacu i Goma yatubwiye ko ibintu vyasubiye mu buryo iyo myerekano iya ze itangazo rya MONUSCO na ryo risohotse mu kanya giyamiriza ico MONUSCO yise igitero cagabwe kunyubakwa zayo ivuga ko ico gitero cakozwe n'abasahuzi MONUSCO ikavuga ko umukuru w'igisagara ca Goma yari yabujije iyo myerekano iryo shamwe ryumvikanishije ko abateye inyubakwa zayo bakanasahura bimwe mu bikoresho vya MONUSCO bakoze ibinyuranye n'amategeko MONUSCO isaba indongozi za Kongo abaharanira gateka kazi na muntu ndetse n'abandi basuruhara mu buzima bwa politiki ya Kongo gutera ivyatsi ico yise igitero cakozwe nabiyerekana basaba ko MONUSCO ikinjura Mwana makuru kandi mwumvise ko muri Kenya abantu 34 baguye mu isanganya y'imodoka yo mu bwoko bwa bus naho ubutegetsi bwa gisirikare muri Myanmar bwanyonze abantu 4 baharanira demokarasi Umushikiranganje jeje imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu ariko agendera ibihugu bitandukanye vya Afrika birimwo Uganda muyagezeho mu karere k'ibiyaga bigari kuva ku munsi wa kane w'inondwi leta y'Uburundi yemeza ko izotangura isekeza mu gihugu cose byo gucandaga ibitungwa cane cane inka n'intama kugira ngo ibikingire ingwara y'inyonko yo mu kiyaya aca lift ano makuru yose murashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com aho nyene murahasanga n'inkuru yerekeye umurwujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu muri amashinga amateka ya Amerika usaba ubushikiranganje ubarizwamo iby'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu gusubiramo politike yabwo ku Rwanda ndetse no gusubiramo iby'imfashanyo Amerika iha u Rwanda Nino ngaha dusozereye amakuru twari tubafitiye kuri uno mugoroba dushimire mwebwe mwese mwari muduteze abiri bakoze abagize urara bose mu itegurwa ryabuyo kuri mikro mwari kumera Joy Diane Ninahazwe Nadia Taha na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kugira ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu murarahajyana hatajyana harari umwansi ejo tuzaba turi kumwe mu bindi biganiro by'ijwi ry'Amerika